VOA. Murakumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nongeye kubasuhuza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Iribisikanya twerekanye mu kanyamuneza, dutwenga twenga tunezerewe, bitubere icigwa uno munsi no muri kazoza.
Uyu ni Pascal Nyabenda, umukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi, watangaje rero ku mugaragaro ko arangije manda ye. N'amakuru umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi uri mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe rigomba kumara iminsi ibiri ibuye komine Mwumba Ingozi iwabo kavukiro wa Perezida Pierre Nkurunziza. Pascal Nyabenda, umukuru w'umugambwe, yatangaje ku mugaragaro ko arangije manda y'imyaka itanu. Jean Bosco Ndarurinze ari ibuye arakurikirana iyi nama Congrès ya CNDD FDD.
Ubwa mbere no kugira ngo nyiricyubahiro tumenyeshe icese kwizina y'indongozi zahora zirongwe mugambwe yuko dushikanye ikivingaha
icese mikoraniro kaminuza ryo mugambwe CNDD FDD byatanguye kuri uwa gatandatu ku kibuga cy'inkino cyitirwe urukundo ibuye muri komine ya Mwumba ahavuka umukuru w'igihugu Nyabenda Pascal yasezeye ku burongozi bw'umugambwe.
Turanezerwe cyane kuko hari byagiye biravugwa, hari byagiye birandikwa, ariko aha imbere y'abagumya banga bose twabwira dutangaza icese yuko uno munsi dufite akanyamuneza ntangere.
Imbere y'isinzi ry'abagumya banga harimo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubahora ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi, yashikirije ibiri ku rutonde rw'ibigiye kwihwezwa harimo gutora inzego nshasha z'umugambwe.
Ubwa mbere no guhinyanyura no kwemeza amategeko mashasha ntunganya mugambwe na ntunganya bikogwa. Ubugira kabiri hazoba kwiga no kwemeza intumbero nshasha mu vya politike, imibano, ubutunzi n'iterambere hisunzwe ibihe bihambaye igihugu n'umugambwe byaciyemwo. Ubugira gatatu hazoba gutora inzego nyobozi nshasha z'umugambwe.
Uwo agiye gusubirizwa ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi yagarutse kuri byinshi byakozwe mu myaka itanu yari amaze awurongoye. Muri byo harimo ukugarukira indero mu mugambwe.
Harabaye igikorwa gihambaye cyo kugarukira indero mu mugambwe, aho hibonekeje bamwe bamwe mu mboneza n'indongozi zawo bashatse kurengera inzego no gukorana n'umwansi mu gusenyura umugambwe n'inzego z'igihugu. Ingingo zibereye zo gutabara umugambwe zikaba zaciye zifatwa byihuta. Hakaba hari abagumya banga bamwe bamwe bataye umurongo bahanywe, muri abo hakaba hari abangana 30 bahanishijwe igihano cyo kwirukanwa burundu mu mugambwe CNDD-FDD.
Pascal Nyabenda ati urugamba rwa politike rurabandanye. Ngaha agaruka ku bijanye n'ibiganiro bihuza abarundi, akavunira urugohe umuhuza w'abarundi kudasamazwa nabo yise imbura kimaze.
Urugamba rwa politike na demokrasi ruracabandanya, na cyane cyane ku bijanye n'ibiganiro byobera hanze y'igihugu. Bamwe bashaka guhishusho y'ibiganiro by'amagaburanyama byotuma haba gukamira mucoze abansi ba demokrasi batinya amatora bagashira imbere gusenyura ubutegetsi bwitoreye n'abenegihugu. Mu gihe leta y'u Burundi yatanguje ibiganiro byugururiwe bose haciye hafi amezi 8 aho abarundi ataco biyotsa bashikiriza ivyumviro vyabo atankomanzi, tuboneyeho akaryo ko kuvunira akagohe umuhuza n'icubahiro Benjamin Mukapa kudasamazwa n'izo mbura kimazi.
Umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa asabwa gushigikira ibiganiro biriko bibera mu gihugu hagati. Ibisikanya ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ntigigeze ryoroha ngo ribe mu kanyamuneza nk'uko bishikirizwa na Pascal Nyabende. Asaba indongozi zigiye gushigwa imbere y'abandi bagumya banga kuhafatira icigo.
Na karore keza twagomba ko indongozi zuno musi zizotogwa n'izizokurikira bofatira ko kuri riko narino yuno musi irimisikanya twerekanye mu kanyamuneza dutwenga twenga tunezerewe bitubere icigwa uno musi no muri kazoza igihe cyose indongozi zizoba zirangije ikiringo bazoheze batunganye neza ikoraniro rizoba rikurikira ryaba basubirira banezerewe
kugira ivyafundikiwe mu ikoraniro kaminuza ryo mugambwe CDFDD vyemegwe bisabwa ko abitavye bakwiza bibiri vya bitatu vy'abatumiwe nkuko amategeko y'uwo mugambwe abivuga ikoraniro ryabandanije mu kanywa babu abamenyesha makuru n'abandi batumire basohotse ibizova muri iryo koraniro gitabwe n'abantu bangana na 94 n'ibice bitanu kwijana bizomenyekana kuri uw'Imana mwomenya ko mu batumire habonetsemwo n'abaserukira ibindi bihugu mu Burundi muri komine mwumba mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Pascal Nyabenda president w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi yatangaje ro ku mugaragaro ko arangije manda ye y'imyaka 5 kandi avuga yuko umugambwe ugomba gutora abandi bayobozi muri rikoraniro kaminuza ridasanzwe riteranire hariya rero ibuye nkuko tubikesha radio y'abafaransa RFI umwanya wa president w'umunya wa president w'ishyaka CNDD-FDD ngo ushobora gukurwaho muri iyi Congress hanyuma ugasimbuzwa uw'umunyamabanga mukuru president Nkurunziza kandi niwe ushobora gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nkuko RFI ikomeza ibivuga ku rubuga rwayo rwa internet hagataho mu gisagara cya Cyankuzo umurwa mukuru w'intara ya Cyankuzo ku ishuri ryisumbuye rya Ndava ikibazo cy'abana baregwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu cyahagurukije ababyeyi uyu munsi bajya kugirana inama n'abayobozi b'iryo shuri basabye guca inkoni zamba kubera ko abana bari mu myaka igoye y'imiyabaga Fidel d'Antoine Sabimana araduhiye inkuru
Ubwoba bwatangwe kuboneka mu banyeshuri bo kwishuri ryisumbuye rya Ndava ku munsi wa kane aho babona igipolisi kije kugira amatoza ku bana batatu bagirizwa kuba baratoboye ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aho bana batatu baragiriwe ibako ryo kudatwagwa mu ibohero ariko bababwiye ko amatoza azobandanya Ana Clematitu yarongoye ishuri ryisumbuye ryo ku Ndava riri mu gisagara ca Cankuzo
Ego nivyo byo kuri twebwe ngaha kuri ishuri yacu byarashitse dusanga abana baracafuje ifoto y'umukuru w'igihugu hanyuma rero tumaze kubibona twaciye tubona ko icyihuta ko ari kugira amatohoza kugira ngo turabe ko twoshobora kumenya abana babikoze by'ukuri umuyobozi w'ishuri naragerageje ariko sinashoboye kubona neza ababa barabikoze mugabo kandi hariho ivyerekana yuko abanyeshure boshobora kuba baza babikoze guko muri ko muravugana urabona yuko bavuga neza yuko bazi n'igihe byakorewemo ko byo byakozwe mu mwaka uheze igihe haba tentative ya kudeta niko basa n'ababisigura abo twashoboye kuvugana hanyuma hariho abanyeshure rero bashoboye kumenyekana biciye muri abo bagenzi babo bagiye bavuga yuko twafasha abaderege dufata ivyegera vyabo hanyuma baratubwira yuko ivyo bintu by'ukuri babibonye ku mwaka uheze
abavyeyi baciye bihutira gusaba inama n'ubuyobozi kugira ngo bace yijya no hino ico kibazo nzibonera Gabriel numukuru w'inama ya komite y'abavyeyi ku ishuri ryisumbuye rya Ndava
mu bintu twayaze n'umuyobozi n'abavyeyi nuko abana bakosheje cyo gituma twagatumye ku inama yihutirwa kugira ngo turabe amakosa bagize nyine twakosora
muri make mwafashe izihe ngingo
ingo twafashe nuko abana twahumuriza abavyeyi tukitwe twihumuriza kubera yuko haribo amafise mutima ari mu mutwe twafashe ingo yuko tugiye kusaba imbabazi bitatu tukabisubiriza tugasaba imbabazi ku bantu bose bishoboka kudusaba imbabazi kubera abana b'imiyabaga basanga bakogana cyane
twashatse kumenya iyo foto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hiri muri ico gitabo dusangira ku rupapuro rw'ijana 188 kucigwa ca 49 mu bijanye n'imibereho y'abantu twegereye umwe mu bigisha muri komine y'Indero ya Gisuru mu ntara ya Ruyigi ahirukanye abanyeshuri barenga 200 uno mwigisha atashatse ku izina ryo rimenyekana ku mvuzo umutekano wiwe yadusiguriye insiguro y'iyo foto iri kumwe n'izindi zibiri iyo umwami mwezi w'igisabo n'umwami mwambutse abangira icenge
kino cigwa cirekana intwaro zabaye mu Burundi harabayeho intwaro ya cami hawa ni hula chami ya gengwa nibigizwa shingiro hama rero hawa mu Burundi kandi n'intwaro ya Repubulika itwarwa na perezida niki kicigwa gishaka kudusigurira wana kuri ifoto ya mbere hariho umwezi gisabo yatwaye intore ya cami atabwizwa shingiro rihari raba ifoto ya kabiri nayo hariho mwambutsa wa kane yatwaye intwaro ya cami hariho bwizwa shingiro hanyuma rero murabona ngaha ku ifoto yo hepfo naho hariho Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu yatwaye Repubulika nicyo bashaka kutwereka muri kicigwa cyo mwaka wice 8 ku kicigwa cha 1990
uwo mwigisha yatubwiye uko abona iyo foto y'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza muri ico gitabo
iyi foto nk'umwigisha fasha kwigisha abanyeshuri intwaro zabaye mu gihugu cyo ndiko ndigisha simfata yuko iyi foto ndiko nigisha umukuru w'igihugu ahari ni gikoresho mfasha nyigisho nk'umwigisha sinigisha umukuru w'igihugu oya sinigisha abana ibyo ahubwo ndabigisha kutandukanya abantu intwaro kundi yatwaye mu gihugu
ico kibazo cy'ifoto y'umukuru w'igihugu yononwa mu bitabo kikaba cadutse mu gihe abanyeshuri bari mu bibazo byo kurangiza umwaka kuri bamwe mu banyeshuri biriko bikogwa bari mu mabohera atandukanye mucankuzo Fidel Antoine Sabimana ijuri rya Amerika
ijuri rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi kandi baritegura icyumweru cyahariwe amagara y'umubyeyi n'ibibondo Fidelite yishatse yatwoherereje inkuru
Iyo ndwi yahariwe amagara y'umubyeyi n'ibibondo izotanguzwa icese kuri no wa mbere tariki 17 ukwezi kwa gatandatu muri iyo ndwi hazobisekeza ijaye no gukinga indwara zitandukanye ku bana biciye mu ncancu muganga Minani Zahake n'icegeya cy'urongo uyu mugambi w'igihugu urahe by'incancu
tuzosubira abana bataronse urucancu rugira kabiri bwo kurandurana n'imizi agasama cyo kimwe n'urundi rucancu twatanguje mu kwezi kwa kane bwo kugwanya indwara ya rudadaza ikindi tuzokora muri iyo ndwi ni kuzotanga bya byunyunyu bya vitamine A tuzotanga albendazole ku bana bafise umwaka umwe gushika ku myaka 14 dutangira albendazole kandi ku babyeyi bibungenze kuva ku mezi 4 gushika ku zicenda
ugutekanya incanje zitandukanye mu ndwi hari bibavye n'ibibondo kuva mu kwambi ya kabiri warabaye umugenzo mu gihugu cy'u Burundi kuva ico gihe gushika no mango umugambi w'igihugu uhura iby'incanco kubana no kubavyeyi bibungenze barashimishwa n'intambwe amaze gushika ko aho zimwe mu ndwara zaye zibangamye bavuga ko zanduranywe n'imizi
nk'indwara y'ubukangwe yararanduranywe n'imizi hariho nk'indwara y'agasama mu myaka iheze sikera cyane mu 2010 cyangwa 2012 harigeze kuba hateye iyo ndwara mu gihugu cyacu mu madistrict arimo ntara ya Kirundo kimwe no muri Bujumbura va mu 2013 mu kwezi kwa mbere twatanguje urucanco rugira kabiri rw'iyo ngwara y'agasama kandi nubamenyesha ko kuva muri icyo gihe atamwana numwe mu gihugu cy'u Burundi araboneka agwaye ingwara y'agasama
iruhande y'incancu abana bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4 bafise kuva ku mezi 6 gushaka ku mezi 59 bazoronswa icyo cyunyunyu cyitwa vitamine A abana afise ingwara zo gufungura nabi no bakunda kuba icyo cyunyunyu mwe nabo bana badafise icyo cyunyunyu cya vitamine A ingaruka mbi zibonekeza kuri bo akenshi ni indwara y'uruhunyi ibivugwa na muganga Abone Imana de Gracias icega cyutwara umugambi w'ibyo gufunga ngura mushanje kwamagara y'abantu
kunda kubona nuko umwana gware ingwara y'uruhumyi nivyo tukunda kubonesha amaso gabo hariho zindi ngwara tukunda kubona kuko umuntu atafunguye umunsi ushira kubona ko atafunguye amaze ameza akurikirana niho utangura kubona yuko atafunguye nico gituma rero ataronse icyo cyunyunyu cya vitamine A biravye amaze gushitsa imyaka nk'itandatu usanga nko mu ishuri adakurikira neza kubera ukuntu yagiye arakura hari ibintu yagiye abura icyo cyunyunyu cya vitamine A cyo dufasha kugira azokure mu bwenge no mu mubiri ameze neza
Mwaka wa 2015 uwo mugambi urabijyana no gufungura umenyesha yuko abana babaye 30 mu Burundi ari bo bari bafise ingwa nzu gufungura nabi. Yamwe cy'unyunyu vitamine A ntikizohabwa gusa abo bana afise ingwa yo gufungura nabi kizohabwa zina mwana wese afise kuva ku mezi 6 gushaka ku mezi 59 ibujumura mu Burundi Fidelite Shatse juri ya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi. Muhamagare none mama.
Oya muhamagare we shayi.
Ah.
Hoye nakaduraba ndiye wifise.
Oh. Oya ubwo muhamagare wewe. Nanje cenda muhakado. Iko shajidi.
Ube nani ibeti.
Beka ibe.
Wi.
Bibi kifamula mwena jidi yo muhazana. Emwe za mufise mwishashe nibiki.
Eh mubwire rero ibe mubwire wewe.
Bibi kigahere.
Urumva ma. Tuna jidi yo. Chai tu mviri yako. Banza wakiru rame kwanza.
Bela vite.
Ura gishimye mama.
Oya wanda murindi. Nwani higitenge ni chua anji.
Yo nagakado tugushikiri jay. Go tugushimiri. Kurumu mama wambere kuisi.
Mama. Nuku ina kado tukuronga. Ikwila jenu ukundu dukunda. Oya. Imana kudu hayi wanda ikudu tumila shama.
None, kutazinguru rangurabe neza. Batunziguru rabe. Yashirabire. Oya mama.
Ya nje bishobora hoho. Kuvugiza umwami kazi nawe ugatangara no kuri.
Kiboneka yiki?
Wi.
Amahere ko kiguri kigitege mwe mwa
yakumeye. Erega mana twe ni turabana bato.
Na twacije ko yandi urundo wa mama yo kugura impuzu. Yote yoya tanga takura ko duke duke.
Mama, nana nuko nyene. Nuko nyene dushimi. Oya ye nawe. Tugwe mundu dushimi be. Ya mana.
Tere mupira ha. Tere ha ndakwereke. Ehe wa muhungu na. Sha, uri mboga ndake.
Ah, none sina te.
Umupira si gupfa gutera ukubonye kose. Urabanza ukawushira hasi. Apane tu kuguru inyoni. Utere bipira byo mukiri.
None gikuru. Zoko ninjiza gose. Hari kenje.
Ndabate. Ndaba muhungu. Wowe rero. Imwe byose madamu ni era yatwigisha. Yashimye ama.
Reka shaje ke ndakwisa. Uwo kwishinga ibyo peswa hoho. Mbeyi waza ko turi muri Real Madrid.
Reka no muri Real. Oho hashikafi.
Gutira.
Urumuje. Mukuru wo utamba.
Urazi nakubwiye. Ni ndodo. Zikaro zifatiye wawe. Yego basi.
Jewe ntekerezwa kutoba umustar of football.
Yego.
Kujya kwa Neymar na Cristiano Ronaldo. Muzohora munda kuri televiziyo.
Yego.
Niko ndahumagana.
Ngiri mwana fatu wa menyanyi.
Sio nyeni.
Niwa umustar. Zonye uke.
Mwana mwengereo shaje wenzomu.
Asha. Nakurenda kuiporiju.
Au. Sarongo pira. Yetu yu sakaka sisteme kiswa figi.
Bitega batama.
Ehuo nawe. Nengo mbona cyo gukora ikinga. Je bona barashise.
Ehe, bwara.
Yego.
Uhitanira umupira.
Aha.
Nawe ukore. Hadukore ku mupira.
Eh, oke. Amukavuma nawe. Bwara bamuhaza kubera iki?
Nake hari ya.
Oya bagenda. Basi. Murashiramo nanje nkine muri timu y'ishure, eh?
Go team.
Eh.
Eh, abantu tukira ikipe sha.
Nanje ndabizi gukina.
Wewe.
Yemwe. Ireka mu nkame nari mfisi timu nkinamo na jewe. Eh.
Yambari timu nyene.
None gajoke. Twankira iki kumushiramo. Usaga eh, washo gusaga mu nkambi ya rakina.
Ego bagenzi. Nimushimo kweli. Nukuri ndabizi gukina. Nabijua. Mumpime basi.
Reka nibishoboka.
Joki. Joki.
Reka nibishoboka. Ntabaza kare rero. Ikipe irakwi. Ntawe ndimukindukemeye.
Nuko. Basi. Nofa mambo musubirize wewe.
Barakwiye.
Aho gurira tugende shanda kugurira gasoda kamwe. Ndabona ko cari cyakumenye. Kujya mutama nawe ntabyorosha. None yashanga kujya mutama nawe ashaka iki? Ndashaka
ndaguma yisarisha
ndamwe. Mutama wu.
Nayiwe yakutse.
Ye? Yamera kuri iyo telefone.
Ndikore navuze. Ndayagura mu gikoresho badukene kishu.
What's up?
Akutwenga shaka kana jewe harambariye ko mubo.
Ye?
Haniyumvira ko ndabigenza nabu.
Shauro umwana umbirizari. Mukubita ikindi kiwane. Sinabonye mutama wawe yoroshe guheka.
Tozomutwe nawe rero
numva. Iyo ndakwerekeje wa kera. Umva? Ucumwereke igihe smartphone yawe. Nibaza ko aza kumenya ibyo ari byo.
Kwesha. Nawe ugomba ufate kuva parike
ry'uwe.
Aragusumbya
amashuri. None abimenye hari icyo ucumenye ngene umucangaye teresharije ibitabo cyangwa ubundi burofa bwose mwerekanye mu mubwire uko ari byo muyigiramo n'uburi ngene umuhenda waritse
yopfa kubona gusa ko ari telefone nta kindi nasubira no kuvuga
cyanke mubwire ko nyabikoresha uwabiguze hanyuma abandi bana bigikana barabikwiye ibyo ntibyumvikana none
ibyo navuze gashakiri kare
reka n'ubuze
uracavuga ko bakinyije ko akimbagiye
Chena kindi mbona kweri
ntacyumvira umpaye basi kiragaraga nkeneye ikintu ndamubwira hamwe atazosubira kumbaza ikintu na kimwe icyo wumva none cyo fa
urira basi tugende umunsi urarabe ngende mukwepa kwepa mugani wawe no kurondera ikiwane cyafunga kinwa
Ngiye turabe dufate kuri sigare abye
hanyuma Jidi Weji diyo?
Yo, dimunzu.
Uri mu bihiga muta. Urambwira amugabo simpavye nk'umunya namwitira. Aho usanga we mporo sikibey.
Reka shago si.
Gute none?
Je ni banque.
Kutaje gukina.
Wapi wangone ko ndakaza rege zuseza mate profezo zo ya duha. Mukuri danza ruje sira ta.
Basha. Jewe nikaye sindaharaba niyo nayibitse.
Yeka.
Birabishasha. Sister wawe kwadakumari.
Wapi yaje na mere ku isoko wangu. Warumukeneye.
Eka nashaka kumuramutsa gusanya.
Urisega George.
Nibiki wewe none.
Tuvyoze sha. Ngira rero. Abandi bari baje gukina.
Reka reka twari twe na fiacre twenyine.
Ahubwo wango twari bagiye. Uzi ko efeso afiye ngo tumenistere akinyi bagize ikipe y'ishuri.
Lisi ratomoye. Abagize ikipe y'ishuri baraje.
Sha. Nenga rero nabandi banyeshuri ifuza kujya muri ikipe.
Aba ni bande.
Reka gahugwaraga heruka guhunguka karangiza ugashiye muri ikipe y'ishuri.
Ibyo ntibibaho.
Eh.
Ariko gajite. Umuntu w'icyaduka tutazi niyo yaje avuye. Ngo ashika aja muri ekipe y'ishuri.
Oya mugabo.
Reka reka. Ujye waje kutujabira umukino nta bindi. Erega mwebwe hari byo mutazi. Hari mu bungiro bahora. Abantu baho ngo nabagesera. Nkora nkujya kwa. Haje usanga ujya tubona atari we. Usanga ari kindi kigabo cihinduriye muri gwara. Jangaho mufi nabasha umvuze ndakubwiye ujya mu nkuru no kumuyamiriza mpaka ntazofagiye muri ekipe yacu kirazira Amushiramo gute kandi tutazofata umuzizi kuri lise y'abakinyi b'ishuri ahubwo bajya abahungu ba Fiyake mbona bazohava bavyonga Fiyake yamari kavugira ka gahungu iminsi yose arahumba ntago azopfa kinye muri ekipe y'ishuri
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta. Yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo. Bumye ku muntu umwe bategerezwa. Konga ireri
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
Kuri telefone kandi dufite Eugenie Eugenie uraho neza
Ndakumva
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
Nashaka
Yego
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirongeje
Hano turi kuri radio y'ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika tugiye gusoza aya makuru gusa mbibutse yuko mu Burundi umugambwe CNDD-FDD ubu ngubu ukoraniye mu nama kaminuza idasanzwe igomba kumara iminsi ibiri iyo nama irabera yafunguriwe ibuye muri komine Mwumba Ingozi iwabo kavukire wa president Pierre Nkurunziza umukuru w'umugambwe Pascal Nyabenda yatangaje ku mugaragaro ko arangije manda ye y'imyaka itanu we nabo bafatanyaga kuyobora rero umugambwe CNDD-FDD avuga rero yuko iyi kongere mu byo igomba gukora harimo gutora abandi bayobozi bishyaka ndabashimiye cyane rero maze mbifurije gukomeza kugubwa neza n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugire weekend nziza